ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2010 migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mu 2010 FM 104.3 mushobora no kudukwikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru Westat akaburungu radio yacu VOA akaburungu com miriwe neza nshuti mwese namwe bakunze biradio ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkurikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe z'Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kiganiro muri sanga uyu munsi tugiye kuvuga kurenganzira niyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu muri rusangi, ariko tunagaruke cyane cyane ku burenganzira niyubahirizwa y'abagendana ubumuga. Uyu munsi duhiriwe duhishije kuko turi kumwe na Maître Jacques Shimimana ari mu gisagara cya New York muri leta y'Amerika, muri leta ya New York muri leta zunze ubumwe za Amerika, aho yari mu nama ijejwe kurimbura aho igikorwa cyo kubahiriza uburenganzira bw'abagendana ubumuga kigeze. Iyo nama yarangije ku munsi wa kane. Turagaruka kandi ku munsi w'itariki ya 16 y'ukwezi kwa gatandatu hahimbazwa umunsi wahariwe umwana w'umunyafurika. Izo zose tugiye kubica hirya no hino n'umutumire Maître Jacques Shimimana. Maître Jacques Shimimana asanzwe rero ari mu murwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi, akaba ajejwe isata cyo kwigisha uburenganzira bwa muntu hamwe n'ibibazo by'abana. Muraho Maître Jacques Shimimana.
Turaho, ndabaramukije cyane Frederic, ndaramukije n'abariko baratwumviriza bose baba Barundi canke abumva ururimi rw'ikirundi bose.
Aho i New York hifashe gute muri iki gihe, ikirere gisa gute?
Ikirere ni kimeze neza, harashushe ariko ni ikirere cyiza cyane.
Ni byiza cyane rwose. Reka rero tutarinze gutesha akanya abanywanyi b'iradiyo ijwi rya Amerika, mutubwire cyane cyane inama mwari mwumazemo iminsi aho i New York ijanye cyane cyane no kuraba aho igikorwa cyo kubahiriza uburenganzira bwa bagendana ubumuga bugeze mu majambo make mu tubwira iki hari ingingo zikomakomeye zahafatiwe.
Murakoze cyane. Inama ni inama yagira igira 16 y'amareta n'ibihugu byateye umukono ku masezerano mpuzamakungu ajejwe kubahiriza uburenganzira bw'abantu bagendana ubumuga. Ni inama ibirimwo ibihugu byose byo ku isi, ibihugu biba byarateye umukono kuri ayo masezerano. Hanyuma iba ari inama igamije kwirimbura, kurabaho ibihugu byose bigejeje icyo gikorwa aho uburenganzira bw'abagendana ubumuga bugeze mu bihugu bitandukanye, abariho ibigeze kure, abariho ibigitangura, bivanye n'ibihe igihugu kimwe kimwe cyose kiba kirimwo ubushobozi bwacu. Hanyuma iwacu mu gihugu cy'u Burundi turi mu bihugu byateye intambwe iboneka cyane mu byo kubahiriza uburenganzira bw'abagendana ubumuga, kuko u Burundi ntibwatevye cyane gushiraho itegeko mu gihugu itegeko ryenena kuri aya masezerano mpuzamakungu ajejwe kubahiriza uburenganzira bw'abagendana ubumuga, kuko iryo tegeko ryaragiyeho rirahari kandi rirubahirizwa nuvuga ko igihugu kiba kiriko kiragerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo cobahirize amasezerano mpuzamakungu cateye ku mukono mu bijanye n'ibyo kubahiriza uburenganzira bw'abagendana ubumuga. Rero muri make karakajyo keza kukurabaho tugeze tugeranije n'ibindi bihugu iyo bigeze hama tukakura n'icigwa mbere muri ca gikorwa umugwi w'igihugu CNDH ubujejwe co guhanura inzego z'igihugu mu bijanye n'ivy'agateka kazi na muntu tukanaronka ivyo tuzohanura inzego zisanzwe zirongoye igihugu mu vyokogwa kugira ngo tugere ku ntambwe ishimishije gusumba muri ivyo vyo guteza imbere agateka k'abagendana ubumuga.
Mwihweje ingingo eka zari zafashwe mu nama yaheruka mu karaba naho yubahirizwa ry'abagendana ubumuga rigeze muri iki gihe, murabona ko iyo ntambwe ishimishije canke hariho ibintu byinshi byo gukora?
Novuga yuko muri rusangi kwisi yose turavye ingene vyifashe aho gushira mu ngiro amasezerano bigeze, biraboneka yuko abantu bariko barabitahura kuko mu myaka yahera ibihugu vyinshi ntivyabitahura, abantu ntibabitahura, mu kibano ntibabitahura. Umuntu agendana ubumuga henshi si wacu gusa, henshi bamufata yuko umengo yoba ari umuntu Imana yahanye, yoba ari umuntu w'ikivume, bakamunyegeza ntaje mu bandi. Ariko ivyo biriko birahera kubera uburenganzira bwabo buba buhari. Umuntu agendana ubumuga bari umuntu nk'abandi, hanyuma bari umuntu ashobora kuba afite ubumuga buzokira agashobora kuba nk'abandi, cyangwa mbere akaba afite ubumuga bazogumana mugabo ubwo bumuga nibo mutume akumigwa. Ubu rero ikijyanye n'ico gukumira abagendana ubumuga muri rusangi ku isi yose, biraboneka yuko ico cagwanijwe ku rugero rukomeye cyane, ariko kandi n'igikorwa kikibandanya kuko mu nama twarabonye ko nk'ibihugu cyane cyane vyo muri Aziya, ibihugu byinshi vyo muri Afrika, hamwe n'ibihugu vyo muri Amerika Latine, hakiri ibihugu bigifise de croyance zitemera abantu bagendana ubumuga. Uko mwibuke yuko mu myaka yahera hoho hari ibihugu umuntu agendana ubumuga babona yuko ari umuntu aje gutera ingorane muri societe, mbere bimwe bikagera no ku rwego rw'uko bakorera ibidakogwa, no kuvuga yuko bagera ku rwego rw'uko bica
yego
kugira ngo ntibateze ibibazo mu muri ibyo bihugu. Ariko rero izo abari mu nama bose baremeranije yuko biriko biravaho iyo migigwa, iyo mico mibi y'ugukumira abagendana ubumuga cyangwa kubafata yuko atari abantu nk'abandi iri kwirahera. Ariko rero impinga iracari ndende kuko murabona aba bafise ingene biyunguruza, bisaba ko ibibanza biba byubatswe bitegurwa neza ku buryo bashobora kuyunguruza bitabagoye. Ico rero kiracariko kirakogwa, kandi abari mu nama barasabye yuko amareta yoshiramo ingufu nyinshi cyane kugira ngo ibijanye n'uburenganzira bw'ukwiga, ibijanye no gutunganya aho baca abagendana ubumuga navyo bitunganywe neza, bumve yuko ibihugu imigambi y'ibihugu itena konte y'iyo y'ubwo bumuga baba bagendana.
Ego mwavuze ko Burundi buri mu bihugu byateye imbere mu kubahiriza agateka k'abagendana ubumuga, murashaka kutubwira ibintu ku bwanyu mwihweje byavugiye muri iyo nama, mukihweza n'ukuntu ibintu byifashe mu Burundi, murashaka kutubwira aho intambwe ikomeye igikenewe mu byerekeye gushyira mu ngiro uyu mugambi?
Notanga uburorero nka bubiri. Akarorero ka mbere, kuva Uburundi buteye igikumu ku masezerano mpuzamakungu ajejwe kubahiriza abagendana ubumuga, nta gihe kinini cahaciye. Navuga yuko itariki 10 z'ukwezi kwa mbere mu 2018 Uburundi bwaciye bushiraho itegeko ryo mu gihugu rikingira kandi rikongera rigahimiriza guteza imbere uburenganzira bw'abantu bagendana ubumuga. Nuvuga iryo tegeko rimaze kubaho co mu Gifaransa twita une loi nationale, mugabo kitiye compte de la convention internationale relative aux droits des personnes vivant avec un handicap, rimaze kubaho rica ritegerezwa kubahirizwa ubwo nyene. No kuvuga n'abaharanira uburenganzira bw'abagendana ubumuga baca baronka urufatiro akoreho n'akaruro ka mbere urufatiro rurahari igihugu gishobora gusinya amasezerano mpuzamakungu mugabo kigazoshiraho urufatiro gitevye urundi rero bwarihuse kubera ko bwabwateye amasezerano ku kintu nkora mutima ubona yuko cari gikenewe akarorero ka kabiri nibijanye n'ivyo gutunganya amashure y'abantu canke abana bagendana ubumuga ubu ayo mashure turayafite ariyo amashure y'ababa batabona amashure y'ababa bagendana ubumuga butandukanye ibigo biba bisanzwe bijejwe gukurikirana abagendana ubumuga mugiye kuraba ingene inyubako ziba ziriko ziratunganywa uyu munsi murabona yuko haba harimo ikintu gishasha bajeje gutunganya inyubako basaba bubaka ibibanza public nk'ibitaro murabona yuko bubatse ibitaro basigaza inzira itegereza gucamo abantu baba bagendana ubumuga bagira kuri twa dukinga ivyo vyose mu myaka yahera nta byari bihari umuntu yubaka ibitarazi yuko abyubakiye abantu bakomeye bashobora kwitambukira ariko uyu munsi biraboneka yuko basansibiriti iriko iraduga cane mu Barundi no mu nzego zitandukanye
ni vyiza cane rwose tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Innocent Nzohabona Imana muraho Innocent muri hehe ga Innocent
Ugendana
ibugendana mu Burundi duga ku ijambo ikibazo cy'imbere turi kumwe na Maître Jacques Chimilimane duga ku ijambo ikibazo cy'imbere
bo kwica ki byanye ni byanye no nabugendana mu muga cyangwa turaraba ngaha atwebwe mu komini wacu cyane ariko kibabaje cyane nuko ubuye ubwo cyitaweho cyane cyane mu ntwaro na leta nuko ibigo ntibigwiriye icyo ni cyo kibazo cya mbere nyamukuru navuga ikindi kibazo kigira kabiri nuko n'ababitaho nta ababijejwe bakurikiranira hafi mu mitumba mu makomine kugera ku ntara baza kumenyekana iyo bagiye ku mavuriro hama bakabona ko umugabo umwe bumwe budakira hari igihe bada gushikanwa mu bigo bijeje kubakurikirana bamaze gusinzikara icyo ni cyo cyane cyane navuga kibagiye kubangamira cyane abagendana ubumuga nawe ubundi hoho ubuye ababonetse ibigo bibatoye bino cyane cyane nko muri Bugendana ahanini abagendana ubumuga bakunze gutwarwa n'ibigo by'abataliyano byo mu mutoyi ibyo bigo rero nibyo bishobora kubatora hama bakaba bishobora kubatunganiriza nubwo nyine usanga uburyo mu miryango butaboroheye
murakoze Innocent Nzohabona Imana reka ibibazo byawe tubihe Maître Jacques Chimilimane Innocent Nzohabona Imana ari Bugendana mu Burundi arashima ko hari imigambi yo kwitaho abagendana mu muga ariko ikintu bavuze gihambaye nuko ivyo bigo byo gufasha abantu bitagwiriye akaba avuga ko mu makomine atabantu bitaho cyane gose abagendana ubumuga bamenyekana iyo giye kwivuza mu mubwiriye
murakoze cyane Innocent izavuze ndabishigikiye kubera ko navuze ko itegeko ry'igihugu rikingira abagendana ubumuga ryabayeho mu 2018 uvuga mu kwezi kwa mbere mu 2018 uharuye kuva ico gihe kugera uyu munsi aheze imyaka 5 uvuga mu myaka 5 ku gihugu hari ibintu bigenda bihinduka buhoro buhoro ariko kandi bikaboneka yuko hari mu gushaka kw'intwaro kw'abategetsi muri ivyo bintu ivyo nadondaguye byose byo gushira amashuri y'abagendana ubumuga kuba gutunganya iby'inyubako kugira ngo baronke aho baca ivyo byose mu kiringo cy'imyaka 5 ni kiringo gito cyane iyo ari migambi y'igihugu ico avuze yuko ibigo ari bike turacyafite ibigo bike ugereranije n'ibitigiri by'abantu babagendana ubumuga bariho n'abandi bavukana ubwo bumuga ariko uwo n'umugambi wo muri kazoza ibigo biragwizwa igikuru kihari nuko ibigo bihari abari hari bose bashobora kubikwigwa mu mugabo niba ari ibigo biri mu bice bitandukanye ngo uvuge ngo uri mu Kirundo hari ikigo cyo mu Kirundo, uri Makamba hari ikigo cyo Makamba, bica bituma hari hubava nk'Imakamba ugasanga giye kurerwa mu kigo cyo Kigitega bivanye n'ubumuga afite, ugasanga giye kurerwa muri Senki Zito bivanye n'ubumuga afite, kubera ko ibyo bikogwa bibera muri ico kigo nibiri hose. Uwo rero n'umugambi uzobandanya, kiba gihambaye nuko inzego ziba zitwara igihugu ziba zibona yuko ico gikorwa gikenewe, harimo bimwe twita une volonté politique iri manifeste.
Ego
birahari mu gihugu cy'u Burundi.
Imigambi ya leta nkuko mubivuze irahari, ariko bimwe mu bintu abantu bashaka kubona nuko kenshi na kenshi kugira ngo uburenganzira bw'abagenda n'umuga bwubahirizwe ijana ku ijana, hakenewe uburyo cyane gose ingufu zishyirwa mu buryo nk'izihe mwavuze, amayira abakorera abagiye mu bitaro bagenda n'umuga, eka kwinjira mu modoka za bisi, eka kwinjira mu nyubakwa, ingufu zishyirwa mu buryo bwo gushobora kurangura iyo migambi yose bunganiki.
Ikibazo cy'uburyo bushyirwamo ubunyene gihava kingora gutora, ariko iyo habaye itegeko mu gihugu bijana n'uburyo ko ni angajuma n'ibintu igihugu kiba ciyemeje uko kigiye kubahiriza uburyo burimo ibyo byose bikorwa n'uburyo. Ariko kandi ugereranije n'ibibazo abagendana ubumuga bafite uyu munsi, by'ukuri birakenewe uko uburyo bwongererezwa, birakenewe uko bwongererezwa, no kuvuga ko mu bikorwa umugwi w'igihugu bujejwe abarimwo ivyo gupleda ivyo kuvugira imigwi itandukanye y'abantu harimo nabo bagendana ubumuga, igihe hazageze kwiga uburyo leta izokoresha mu mwaka ukurikira, ico gikorwa tuzosura tugikore nkuko twagikoze no mu mwaka uheze, kugira ngo uburyo bwongerezwe ibibazo by'abagendana ubumuga navyo bishobore gutorerwa umuti, kubera ko uburyo bwadoze. Iyo uburyo buhari hari ibibazo bica byitorera inyishu ubwo nyene, mugabe iyo uburyo ari buke hari ibibazo bimara igihe kinini. Rero twibaza yuko ico ari igikorwa cya misi yose, kandi tuzobandanya tugikora mu mugwi w'igihugu.
Muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda, turi kumwe na Bayisabe Nicola. Muraho Bayisabe Nicola.
Muraho neza.
Yego, muri hehe?
Mujandi Tanzania.
Muri Tanzania mu gisagara kihe?
Tenga muri Kagera.
Kagera. Ni byiza cyane rwose. Murafite ikibazo, murafite icyumviro, turiko tuvuga ku burenganzira bw'abagendana ubumuga. Turi kumwe na Maître Jacques Nshimirimana, asanzwe ari mu murwi w'igihugu wigenga ujejwe agati ya kazi na muntu. Ikibazo icyumviro.
Bo jeho gambera ego ni uvuga kari nk'ubuga kari nk'icyoro cyangwa icyumviro. Ego gambera gishimira umutumire baratumiriye.
Murakoze
gushimira kuri ibya Amerika.
Murakoze gushimira.
Ama bijanye n'ubumuga. Nibyo adashaka kazi na muntu kuko kwagendana ubumuga. Novuga ko mu Burundi wacu ntabwo turacari inyuma cyane gose. Turacari inyuma, ariko rimwe musanga rimwe rimwe naryo sinari pombe mbifisemo uruhara. Kuko ni ukako nka tugatumye tubaze iminsi tutembera mu bihugu bitandukanye nk'ibihugu bya Kampala, ibihugu bya Kenya, bageze ku rugero ashobora kugira nk'ikampuni yuguruye nk'ikampuni, ugasanga arafise ibiharuro runaka by'abakozi abwiriza kwandi gushyira mu kazi bagendana ubumuga, ugasanga n'amazu yaho mu kuyubaka aya mazu bategeka ati inzu biza ku ofise inzira y'abagenda no bumuga bajya abantu genda ku bushezi marade bujya kutwikipiga buto buto abiza kukugira ko. Ariko mu Burundi ishimbo baza cyane uko usanga hariho nibigo ibijejwe bigira ko ari kigiye singa hakwijabe abita kwa ndibari kwa David bajya bakora bajya ba profeze y'abagenda bumuga na dasena ndetse n'icyo cyaje mu Buyenzi. Aho asaba ibyo bigo leta y'Uburundi n'amafaranga ibishyiramo kugira bikunde bajya abantu babone ko nabo bamugaye batabishaka kugira bikunde babaregereza ibikoresho bisaba kugira bikunde nabo babere nk'abandi bantu rero je nagira sabe kwa dubatse cy'abashinga amateka iyo ari mu n'amashinga amateka batera batora dia budget budget yo kuzokoresha uyu mwaka cyangwa umwaka uza baze bashiramo nabijya bintu bagenda ubumuga bamenya cy'abantu bambaga batabishaka reka tubwire twoshira nk'akantu kigo kibakorera nk'aya maguru agezweho nimba karero nimba ari abagenda n'ubuga bwo gutabona tubazanira abantu ze abafisere abahinga bigisha gusoma no kwandika abanezi y'amashini zigezweho kugira bikunde neje nabo nibahiriza hiza y'amashuri babigishe neza hameze neza amashuri nabo abashe kwibeshaho rero muje mu mujabo rimwe n'usaba abashinzwe kwita cyane cyane ko urabo icyo kibazo bifata mu minwe kugira bikunda abantu nabo bamere nk'abandi hamukandi cyo bifasha n'imiryango bavukamo kutaza baratinya fatiye kimuga batinyegeza mu mbari bavuga ngo kini gihume bikubikunde bitume babone ko abantu naho bavuka uko atarabo guhezwa mu nyima mu y'imiryango cyangwa kubanyegeza ahubwo araba gushira ahabona kugira bikunde bamere nk'abandi bantu babone ko bashobora kubaho nk'abandi bashobora kuba ko umudokteri yamugaye ashobora kuba umuganga ashobora kuba umwenjeniyeri ashobora kuba direkiteri y'ikigo runaka ndetse no gutanga ubuziba ze bashyiramo n'abajya abantu bambugaye bavuga ati nka ishe runaka itwarwa n'umuntu yamugaye bavuga ati hari umushinga amateka ava mu ntariye ntiyagenda ubumuga ariko mu gihe te urunyonyo bwayo ikibi ikigira ikibanyege kibakomeye simbona ukubona umunyagihugu mutoya azohava yiyumvira guheba umutima wo kumukumira mu gihe nawe abona na leta y'u Burundi imukumira
murakoze Bayisabe Nicolas Maître Jacques Nshimiyimana ba Isabe Nicolas asa n'utabona intambwe yo mwavuze ko yoba iko iraterwa mu byerekeye kubahiriza no gufasha abagendana ubumuga yatanze na karoro k'ikigo kiri kwijabe akaba wewe abona ko umengo nta leta ntifasha ibwo nk'ivyo ikimvyo kiwe mu kivuga kwi
murakoze cyane mbo cyumviro cyose ibagitanzwe mu ntara cyakira ko nabwo biri mu burenganzira bwa muntu umuntu yashikiriza ico yiyumvira uko abyiyumvira kandi ubwo n'uburenganzira bwiwe ariko kandi tuvuze iby'intambwe ntibiba bisigura yuko byaheze ari ibibazo bifata igihe kuko uyu munsi wogira statistique akavuga ati mbega abantu bagendana ubumuga mu Burundi bangana gute amigihugu igategekanya imigambi kuri abo bantu bagendana ubumuga bahari bari abandi babandanya bavuka ntumenye bazovukana ubwo bumuga ingene babangana ntumenye bazovuka bakome badafise ubumuga ibyo ni ibintu Imana yikorera ariko ikibagihambaye nuko umuntu amaze kuvukana ubwo bumuga ni nayo ntambwe tuvuga ikomeye cyane igihugu kiba kimaze gutera avukira mu burenganzira kuko ubwo burenganzira kare ntabwo ari buhari uyu munsi nta muntu mwokumva cyangwa twokumva yuko bugaraniye ahantu ngo ntasubire kuja abantu babona kubera ko agendana ubumuga ngo abantu bareke kuvugiriza induru rimwe mugabo ubwo burenganzira butarabaho abantu babibona ko ari bisanzwe uyu munsi rero ivyo bitakihari dushobora kutabona yuko ari intambwe ikomeye igihugu kiba carateye uno munsi mu itegeko rikingira abagendana ubumuga harimo uburenganzira bw'uko ajya makinga bagendesha atamahera obere ibarihisha no kuvuga amataxi ibyo bitahoraho imbere y'ibihumbi 2018 abantu babona yuko umengo byo bari ibintu bisanzwe ariko intambwe ibiri kwirategwa nuko nyene uko kera izo kinga ibimodoka canke udupikipiki abagendana ubumuga baba bakoresha byatozwa ikora ico kimwe n'ibindi mugabo uyu munsi hari iryo tegeko abo bantu iryo kora intaryo bariha itegeko mu itegeko abagendana ubumuga bafise uburenganzira bumwe bwose co kimwe n'abandi bantu atabagendana ubumuga bisigura yuko agiye guhiganwa aho bakora akazi akoresha umutwe adashobora gukumirwa no kubera ko agendana ubumuga ngo nitwaje muri siporo uyu azava asigara inyuma zotugora nimba ko kazi bamurondera agasaba gukoresha umutwe gukoresha imashini gukora afite ahantu yicaye akaba bishoboye ahubwo itegeko risaba yuko uwo muntu agenda n'ubumuga aba privilege.
Ego me.
Ubwo n'uburenganzira.
Tukivuga kuri ubwo burenganzira
n'uburenganzira buba bwashizweho n'igihugu kuko uburenganzira buraba créé. Iyo butabaye créé nturonka nahuhera kugira ngo uvuge ngo n'uburenganzira bwanje. Ubwo rero n'uburenganzira igihugu cashizeho abagenda n'ubumuga ahubwo igisigaye nuko banabumenya ko babufite. Ni naco gikogwa umugwi w'igihugu bujejwe atakazi na muntu ufite cy'ukwigisha guhimiriza kugira ngo nabo bagendane ubwo bumuga bamenye ubwo burenganzira bwabo. Uko atabuze ashobora kugura ugakinga genderako bakamusaba ikori akaritanga kubera ko atarazi yuko afite uburenganzira bw'ukwinjiza gakinga genderako atakori arinze gutanga. Tanke ko afite uburenganzira bwo gukora akazi agahiganwa n'abandi bose bakomeye kandi abarushije akaronka ko kazi agahembwa co kimwe nabandi bose badafatiye ku mukambi.
Kibazo nashaka kubabaza hoba hariho nk'umurwi canke commission ijejwe kugenduza niba hatariho abantu bashobora kwimwa akazi kubera abafite ubumuga kanaka.
Nta mugwi udasanzwe ubuhari ujejwe ico gikorwa ariko ivyo nibikorwa biri mu migwi ibisanzwe hari igihugu cane cane nk'umugwi wacu w'igihugu ubujejwe gukurikirana ku munsi bijanye n'agataka kazi na muntu. Ibi biri mu byo tuba tujejwe. Hanyuma uko tubikurikirana aba baba bagendana ubumuga ruwarenganijwe ari uwagize ikibazo ari uwaho ubumuga bwiwe bakamwangira kuja mu ishure cyangwa bakamwangira akazi araheza akitura umugwi kuko uburenganzira bwe buba bwahungabanijwe. Umugwi nta kindi ubujejwe kuba ari ukuja kuraba yuko ubwo burenganzira by'ukuri bwahungabanijwe hanyuma umugwi ukagira plaidoyer kugira ngo ubwo burenganzira uwo muntu yatakaje yarabufise abusubizwe. Nico gikorwa umugwi ubujejwe hamwe n'iyindi migwi n'ubushikiranganzi buba butandukanye, ubushikiranganzi bw'ubufatana mu nda, ubushikiranganzi bw'ubutungane butunganiriza mu bijanye n'amategeko n'ubutungane. Iyo migwi yose irakorera hamwe kugira ngo itunganize abagendana ubumuga igihe bafite akababaki. Ama barakuka amashirahamwe barimwo abaserukira ibyiyumviro byabo bigaca muri ayo mashirahamwe, hanyuma ayo mashirahamwe agakorana n'iyi migwi igihugu kiba carashizeho kugira ngo ikurikirane izo bibazo ku munsi maze tugatorera umuti hamwe kandi vyama bigenda neza kuko dukorana neza cyane.
Amategeko eka ingingo zubahiriza uburenganzira bw'abagendana ubumuga ico ni kintu kimwe. None hoba hari isekeza canke gukubwiriza batanga akazi barongo ya mashirahamwe n'izindi nzego kanabubatsi kugira ngo igihe cyose bariko baratanga akazi igihe cyose bariko barubaka bamenye ko hariho abantu badasanzwe badafise uburyo bwose nkuko abandi bose bafise aho twavuga abo bagendana ubumuga. Hariho isekeza ryo kumvisha abo bantu bose ko bikenewe ko bama bagumiza kunzirikanye abagendana ubumuga.
Murakoze cyane. Bo tuvuze isekeza ngo muba muvuze mu twita kampanye mu Gifaransa. Ico gikorwa turiko turisuganya neza muri CNDH kugira ngo tugitunganye kandi ku rwego ruri hejuru cyane kugira ngo tumare igihe turiko turaganira n'imigwi itandukanye y'abarundi ku bijanye no kubahiriza uburenganzira bw'abantu bagendana ubumuga. Murazi yuko umugwi w'igihugu wa ufise ibikorwa bitandukanye ubujejwe amakategori atandukanye ariko kategori yose irashikirwa igice cyose kirashikirwa. Ubu rero turiko turisuganya kugira ngo tugire isekeza ry'ukwigisha itegeko abajejwe gutanga ubuzi, abajejwe amashure, abajejwe serivisi zo kwa muganga, abajejwe inyubako kugira ngo bamenye ko itegeko rihari bamenye kandi yuko itegeko rihabaye. Ibibaye obligation baba bategerezwa kubikora. Donne prison faveur babagiriye aba bantu bagendana ubumuga ahubwo riba ari itegeko ry'igihugu bategerezwa kubahiriza igihe ubushobozi bwa serivisi yose bubibemereye. Rero ico turiko turitunganya ariko ibijanye no guhimiriza n'iki kiganiro turiko turagira no guhimiriza aha benshi bariko baracumviriza baba muri abo bagendana ubumuga baba mu batanga ubuzi ariko barumva yuko umuntu agendana ubumuga adashobora gukumirwa kubera ko agendana ubumuga mu gihe yagiye guhiganwa cyo kimwe n'abandi, ahubwo itegeko yuko risaba uwatanga akazi yuko ugendana ubumuga ategereza kumworohereza mbere rimwe na rimwe hakabaho ibyo bihoza mu gihe muri ako kazi baba bagomba gutanga ubwo bumuga uwo muntu abagendana atajuba bushobora kwica bwo bashobora konona. Ibi hariho benshi ariko barabyumva bakumva yuko ari itegeko ry'igihugu, ariko kandi hejuru y'itegeko bakumva yuko nk'abarundi twamye turangwa n'umutima wo gufatana mu nda, umuntu ategereza kugira n'ikigongwa kuri uwo muntu aba adashobora gushika ku by'abandi benshi bashika ko kubera ubwo bumuga yaravukanye. Rero turamaze kubona yuko uwo mutima uhari mu Barundi, ni nabo batabariza abo bantu bagendana ubumuga baranabafasha mu kibano, kandi ibyo turasabye rwose ko byokomeza muri ya ntumbero yo gushigikirana mu kibano ku bantu baba bari mu bibazo bitandukanye.
Muri kamara bandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika, turi kumwe na Clement Bizindavyi. Muraho muri hega Clement Bizindavyi.
Turi umuntara ya Makamba, komine Kibago.
Ni byiza cyane rwose Makamba Kibago, duga ku ijambo ikibazo icyumvira.
Kibazo ariko sinatanguye neza inkuze ikiganiro nyamukuru.
Turi kumwe n'umushyantahe Maître Jacques Nshimirimana, akaba ari mu murwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka akazi na muntu mu Burundi, akaba rero muri iki gihe yari i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nama ikomeye yari amazemo iminsi inama yariko yiga uburenganzira bw'abagendana ubumuga. Tuga ku ijambo ikibazo cy'imbere
none ari ukuntu baba bategekanije baya bantu bagendana ubumuga bishyitse bagagira nte ari igihe usanga bashobora nko guhiganwa ahantu kanaka mugaruka usanga barabarenganije ntibabaherutse ikintu kanaka bakorera kugira ngo babarengane.
Ikibazo Clement, ikibazo ni kibazo mbona umwanga ukiyagoye, ariko nibaza ko umuntu yashobora mwashaka kuvuga ko nko mu gihe mushyantahe Maître Jacques Nshimirimana bavuga ko uburenganzira bwagendana ubumuga bwubahirizwa, eka bakaraba n'ukuntu nabo nyine bobandanya kwidegemvya hari amahiganwa abagendana ubumuga bagira mu bindi bihugu byose, haba ku makinga, haba mu bundi buryo amahiganwa atandukanye bashobora kujamwo, kumenya ibintu byinshi cyane rwose bashobora kurangura, hari ibintu bashobora kubatunganiriza kugira babereke nabo nyine ko ari abantu nk'abandi bakagira amahiganwa nk'uko abandi bose badafite ubumuga bayagira.
Murakoze cyane. Icyo ni cya gikorwa navuga yuko tuba tujejwe nk'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe atakazi na muntu, ni nacyo gikorwa amashyirahamwe abahurikiyemo abagendana ubumuga bajejwe nayo kubahimiriza bakumva yuko umuntu agendana ubumuga arafite ubwo burenganzira, ariko kandi arafite n'ibyo ashoboye. Muri ibyo ashoboye arahiganwa, barakina umupira, bariruka ku makinga, bariruka ku maguru, bivanye n'ubumuga umwe wese aba afite, haba hariho inkino mpuzamakungu zitunganywa. Abo bantu rero biba bisaba yuko bamenya yuko muri ubwo bumuga bwiwe ashobora kuba umuntu akomeye kubera aba yatsinze ayo mahiganwa, ariko kandi kugira yatsinde nuko abyimenyereza akiri mu gihugu wiwe, nuko abyimenyereza akiri ku mutumba yavukiye ko abako agashira hamwe abagendana ubumuga bakaza barimenyereza gukina uwo mukino, nimba ari ukwiruka, kugira ngo abantu banababone babone ko hari ibyo bashoboye, hari utugenegene bashoboye. Ibyo bica bituma hageze ayo mahiganwa bavuga ati nyabona ku mutumba cyangwa mu ikomine kanaka hari abo twabonye bashobora kwiruka ku ikinga, nimubahe ayo mahigwe nabo baje guhiganwa ku mugwa mukuru, hanyuma havemo bashobora kuja guserukira igihugu mu mahiganwa mpuzamakungu y'abagendana ubumuga. Ibyo rero turabikora kandi tuzobibandanya rwose kugira ngo abagendana ubumuga bumve ko ari abantu nk'abandi, bituma n'abana baba ariko barakura adasubira kwikengera, adasubira kumva yuko ataca amaze kubera ko babona ko imbere yiwe hari abagenze kure kandi bagendana ubumuga. ivyo o biri mu bikogwa bya minsi yose.
Tuwibutse nshuti mwese ko muri kumwe n'abandi kumviriza iradio Ijwi rya Amerika, turi kumwe na Banyankimbo na Claude. Mwiriwe neza?
Mwiriwe cyane.
Mwiriwe ga Claude?
Sewa ni muri Zambia.
Muri Zambia. Murakomeye ngaho muri Zambia?
Muri Zambia turakomeye.
Ni nziza cyane rwose. Ikibazo cy'imvuro turiko tuvuga ku burenganzira niyubahirizwa ry'abagendana ubumuga. Turi kumwe na Maître Jacques Nshimiyimana ahora ari i New York muri iki gihe mu nama yariko yiga ibyo bibazo. Tuga ku ijambo ikibazo cy'imvuro.
Nibaza ko harimo icyimvuro ibyo mba kuvuga.
Yego.
Urabona nafite igihugu cy'iwacu hari abana benshi bavuga bigishije kujya ku mashuri ariko bakiga, hanyuma bashobora kurangiza amashuri binabagoye, uretse ko benshi baba bava no mu miryango tushoboye ariko baheza amashuri bakabura ikibafasha. Ku bwanjye mubona nimba yita y'abantu nkaho cyangwa se amashyirahamwe nagomba kubakurikirana ujya mwana akiga ku ishuri guhera mu wa mbere ndabaza biga baza ku mashuri bakiga ndabikiraniza n'uyu munsi bakabura ikibafasha kandi bafise ibindi butandukanye bafite ibintu bikasa n'ibindi ngaho bagahereza muri ibyo gusa nawe bishobora kubakurikira nawe bizi kurangiza amashuri yabo.
Murakoze Banyankimbo na Claude. Reka icyo kibazo tukibaze Maître Jacques Nshimiyimana, mwamuzi nk'abanyeshuri bagendana ubumuga biga amashuri bagaheza amashuri yisumbuye bagaheza amashuri kaminuza ariko ugasanga mu nyuma ntibaronse ikibafasha.
Ico kibazo ni kibazo kiba kiraba Abarundi nka bose muri rusange barababarira. Ni kibazo kiba kiraba Abarundi nka bose muri rusange. Turiho tuvuga ikibazo cy'ubushomeri, ikibazo cy'abantu baba barondera akazi ari benshi, ariko iyo hageze ku bantu bagendana ubumuga barakingiwe cyane gose. Abariko baratwumviriza nibabishobora baraza kurondera iri tegeko rikingira abagendana ubumuga mu ngingo ya 31 nk'akarorero. Irategekanya yuko umuntu agendana ubumuga iyo byashitse akaronka akazi, aho yaronse akazi hakaba ikibazo gihungabanya ubutunzi bwa sosiyete. Nuvuga bimwe tuba tuvuga ko habuze uburyo bigasaba yuko iyo sosiyete igabanya abakozi. Iyo ngingo ya 31 isaba kandi kongera igategeka abatwara cyangwa abakoresha ko mu kugabanya abakozi abagendana ubumuga batabakorako. Ubwo ni uburenganzira bukomeye cyane kumbura abantu bashobora kudatahura. Iyo hageze kugabanya abakozi wewe ukabuzi yuko naho ibihe bitoba ari byiza, nibagabanya bazogabanya abandi mugabo ukaguma ku kazi. Izo ni mu ntumbero yo kugira ngo abantu bagendana ubumuga bashoboye kuronka aho bakora babe batekaniwe naho baba ibibazo bidasanzwe. Hariho rero baba batararonka ako kazi, nabo batararonka akazi bari ikibazo rusange, kuko bariho n'abandi baba bakomeye badafite ako kazi. Ikibazo cy'ubushomeri kiba ari ikibazo gikomeye ku isi yose, cyane cyane muri Afurika ibitigiri biba biri hejuru. Ariko muri ico kibazo naho kiba gihari gikomeye, abo bagendana ubumuga barafise ubwo burenganzira budasanzwe bwo guhabwa akazi batabagoye cyane igihe bariko barahigana, no kugumizwa ku kazi n'igihe ho bari ibibazo bidasanzwe iryo shiramo cyangwa abo bakorera bagize, cyane cyane ibibazo bijanye n'ubutunzi byotuma bagabanya abakozi. Ico nico mbona noshobora kuvuga kuri iyo ntererano ya Claude ari muri Zambia.
Izo ni ingingo zikomeye cyane rwose. Nk'uko rero twavuze mu ntango, turagaruka no ku munsi w'itariki ya 16 y'ukwezi kwa gatandatu, ahimbazwa umunsi wahariwe umwana umunyafrika ivyo ni bintu mushobora kuba mwaciye hijya nino na mwebwe mutubwire ku uyu munsi isiguro yawe.
Murakoze cyane. Uko umwaka utashe isi yose irahimbazwa cyane cyane muri Afrika, arahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umunyafrika. Ama uwo munsi wa muhimbazwa igenekerezo rya 16 Ruheshi, hanyuma n'umunsi ufatanye cyane n'ibibazo abana bo mu gisagara cya Soweto muri Afurika y'Epfo bagize mu mwaka w'1976 igihe bariko biyamiriza intwaro kajyanisha miryango twita apartheid mu Gifaransa. Ico gihe rero abana batari bake barishwe bicwa n'intwaro yari ihari ico gihe, bica bituma ku rwego rwa Afurika muri rya shyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika bafata uwo munsi nk'umunsi uzokwama uhimbarizwa ko umunsi mpuzamakungu hari umwana w'umunyafurika. Rero kuva ico gihe Uburundi burahimbaza uwo munsi ku mwaka. Ubu icivugo catowe mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika ni icivugo kivuga ngo uburenganzira bw'umwana mu bijanye ni n'ubuhinga bwa none, uburenganzira bw'umwana hamwe n'ubuhinga bwa none. Rero ni icivugo by'ukuri mbona ko gihamagarira abana kwitaho cyane ibijanye n'ubuhinga bwa none, kigahamagarira amareta hamwe n'amashyirahamwe atandukanye gufasha abana kumenya ubuhinga bwa none, kuko bari ubuhinga bushobora kubagirira ineza, bushobora kubafasha byinshi, ariko kandi bari n'ubuhinga bushobora kubononera byinshi igihe bukoreshejwe nabi. Iyo rero abana tubaretse bonyine ntihabe inyigisho nyinshi zijanye n'ingene ubwo buhinga bukoreshwa, umwana abigwamwe atabizi bikamuhitana. Iyo bimuhitanye la responsabilité partagée kuri izo nzego zose nadondaguye, yaba amareta, yaba amashyirahamwe cyangwa ababyeyi bategerezwa kumenyereza umwana ingene akoresha ubwo buhinga bwa none ku neza yiwe, ku neza y'iterambere ryiwe, hama bikamurinda ko abukoresha mu buryo bushobora kubwo kumwonona ubuzima bwiwe bugahagarara kubera ko yakoresheje nabo ubuhinga bwa none.
Ikibazo cyo cy'umunsi wahariwe umwana munyafurika turakigaruka ko reka ariko tubanze dufate umunywanyi ngaha. Methode Sabu, mwiriwe neza?
Neza, uyu ndo ndabumva cyane.
Muri hehe ga Methode?
Bo twebwe turi mu Rumonge mu Burundi.
Ni byiza cyane rwose, murafite ikibazo mu rusaca y'umviro. Turiko tuvuga ku burenganzira yo telefone yawe ure ikure kuri kuhajya kufitonda ko kantu kabusaba kumviza amajwi avuga cyane. Nari kumva nti turiko tuvuga cyane cyane kuvyerekeye uburenganzira bw'abagendana ubumuga, tukaba kandi n'uyu munsi ari umunsi uhimbazwa ku kwibuka umwana w'umunyafurika. Turi kumwe na Maître Jacques Shimimana ari mu murwi w'igihugu wigenga cy'u Burundi, mu rwego rw'igihugu ujejwe agataka kazi na muntu ari New York muri iki gihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Duga ku ijambo ikibazo cy'imvira ku byerekeye ibyo bibazo bibiri.
Bo, murakoze cyane kuduha imwe mu ntangamarara y'ikiganiro kwa tumaze kuramutsa umutumire.
Ndabaramukije cyane Methode.
Ego, hama ubaza kuri bimwe mu bijanye n'uko uburenganzira bw'umwana wo muri Afurika cyane rero dufite nko kubagendera mu mwuga. Hello, ego, none rero turabona ati burya hano i Burundi kenshi uza gusanga abantu nibwo, ahubwo tundavuze nawe niyo mwuga gusa, ahubwo umwana en general uza gusanga ari kungene byaje mu byo uburenganzira bwiwe ugasanga si kirenga, uravye kungene kwita ubujyanye n'amagara yabo kuva bakivuka. Bo amikenzi ugasanga rero nk'aba bana bo mu barabara anakondi benshi cyane usakusanganye nabo nyera bagwiriye mu bisagara bitandukanye usakusanganye nabo benshi batagira icyefu cya ruguru usaba mu barabara none ikindi na aba bana bagendana ubumuga abana bagendana ubumuga nibyo iyo umubyeyi yibarutse kenshi akasanga umwana wiwe yavutse ariko imuga benshi uza gusanga nyine bifate na bwa buzima buto bari bafise ahubwo umwana akuze ariko imugaho bica byunyuka naharakubwa iki cyane cyane mu bintu bijyanye n'amagara y'abantu kukurikirana aba bantu aba bana bavukana ubumuga kugira ngo akagateka k'umwana w'umunyafurika akabandanye koroherezwa biriko biratunganywa gute ama kugira ngo twumve yikoreye amahari igaba nuko ajya abana ni n'ubu buzima bw'umwana wo muri Afurika kugira ngo bubandanye kwitabwaho ariko iriko kirakogwa
reka tubahe tumuhe ijambo Maître Jacques Nshimiyimana cehi jano hino ibyo bibazo bibiri mushikirije
murakoze cyane reka ngombe mpere kuri ico ahereje ko abagize ati mbega bari kwakogwa iki kugira ngo ibyo bibazo bigabanuke nagira mbanze mbwire metode n'abatwumviriza yuko ikibazo cy'abagendana ubumuga canke nabo baba bana bagendana ubumuga ubwacu si ikibazo dushaka kuvuga ngo turiko dukora iki ngo bagabanuke kuko navuze nti ni ibintu Imana ikora umubyeyi iyo yibungenze aba yiteze kubyara umwana akomeye nk'abandi bose mugabo iyo uwo mwana avutse atameze nk'abandi bose hari ubumuga afite mugabo ubwo bumuga bukaba rushobora kumwemerera kwabaho muri ubwo bumuga nyene navuze nti iwacu uwo mwana abafise uburenganzira avuka ubwo burenganzira busangaho kandi buca butangura kubahirizwa kuva akivuka rero nta migambi y'ukugabanya abo bana ishoboka nta n'imigambi y'ukubagwiza ahubwo ni migambi y'ukubatunganiriza ubwo burenganzira bwabo muri ubwo budasa muri ubwo bumuga baba bagendana hanyuma ku kibazo kinde yavuze c'abana baba bari mu ibarabara canke abana bari mu bibazo bitandukanye muri rusange ni kibazo nkora mutima ni ibazo yuko cyosaba ikiganiro cyose kuri Voix d'Amérique gihe programme zanyu n'umwanya uzobibakundiye ariko kandi ni kibazo ariko haba ese nyinshi cyane z'ibyokogwa ni kibazo bitegeza gutorega umuti hadahungabanijwe uburenganzira bw'abo bana kuko abo bana nabo baba bari mu ibarabara barafise uburenganzira bwose amategeko yemerera abarundi n'abanyamahanga baba ku butaka bw'u Burundi rero gutunganya ico kibazo abanze guhonyanga ubundi burenganzira nibyo igihugu c'u Burundi cirinze hanyuma benshi baja muri iryo barabara kubera ko haba hari ibibazo by'ubukene mu miryango haba hari injyane mu miryango ku buryo ugiye gushyiramo inguvu zidasanzwe ngo uramutere uyu musubije muri wa muryango ku nguvu hari imiryango ibica hari imiryango ibarojeta ikanka gusubira kubakira abo bana bigasaba kubanza gutegura wa muryango kandi ivyo biriko birakogwa hari abana benshi cyane bamaze gusubira mu miryango yabo barurirwa mu bihumbi birenga hafi bitatu basubira mu miryango bamwe bigakunda bakagumayo abandi bikanga muga kubera ko hasohoka amajana atanu agasubira mu miryango yabo ugasanga hinjiye abandi amajana atanu ubibona bona bya bitigira biguma ari vya bindi mbere rimwe na rimwe bikanaduga gusumba ivyari bihari ico rero ni kibazo kitoroshe ariko kandi inzego zitandukanye ziriko zirakorera ko mu ntumbero yo gutora umuti urama ariko umuti urama tegeza gufatira kubijanye no kugwanya ubukene kuko benshi bice byinshi baba bahunze ubukene naho habarimo abaja mwiyorora kubera ubugaba bwabo cyangwa abaja mwiyorora kubera injyane ziba ziri mu miryango hama imiryango yagutse ntiyemere kubatunga n'ibibazo bitandukanye bituma baza mu ibarabara turiko turabikurikirana tubikorera ko cyane mu migi itandukanye
ibibazo bijanye n'abana bo mu ibarabara abana basabiriza ni ibibazo bihambaye cyane rwose kandi turabigarukako ariko imbere yaho reka duhe ijambo Innocent Nduwimana inosa mwiriwe
yego mwiriwe
muri higa inosa
ndende
no eh demo tukaza cyawe cyo mbura turiko tuvuga ku burenganzira niwahirizwa yabagenda n'umuga tukaba turiko turavuga kandi ku munsi wahariwe umwana mu Nyafrika duga ku jambo kibazo cy'imbiro turi kumwe na Maître Jacques Shibimana
ndafite ikibazo ko hano banyafrika no kubana baracyafite ibibazo ngaho iwacu na cyane cyane mbona kenshi batitabwaho n'abitaweho cyane cyane mbona batabubahiriza neza batabaha ibyankenerwa kandi ngo bikwiye kandi ndabona ikibazo ngaho cy'abana kiracagwereye mu mabarabara cyane hariho n'abagendana ubumuga bakaza bakabatora mu minsi ibiri ukasanga bagarutse kandi bitwa agateka kaziza muntu k'abana umugabo mu minsi ibiri nkaja mbona basubiye kugwera nabo b'ibimuga ntibabitaho ntibabaha n'ibintu bikwiye barakwiye gushyiraho nk'ikigo gifashamo abana batishoboye abantu aho nikora cyangwa naho ikigo cy'abana cyifuzi kugira umuntu nyine azarabafasha ababona bongera bakabaha n'impuzu zankenerwa cyo ndabona hano mu Burundi iki kibazo kiracariho cyane kiracariho kandi harakwiye abantu babo gitorewe nyinshi nkabo mu nzego zo hejuru kugira bakabashyira ahantu hamwe bakabaganiriza hamwe bakaza barabafasha iki kibazo kiyumva abasaba kubaka nk'ikigo cyane cyane bakaza barabashyiramo n'icyiyumvire nyinshi narifite kugira abagera neza bate bagarukaho
murakoze Innocent Ndwimana murakoze Maître Jacques Shimimana mwatubwiye ngo zimaze gufatwa mu ntumbero yo kubahiriza uburenganzira bw'abagendana ubumuga eka uburenganzira bw'abana ariko bamwe mu barikora dutera kamo basa n'uko batabona utwigo turakogwa ku bwanyu byo biva kuki
murakoze cyane undi cyifuzo cya Innocent cyifuzo cyiza cyane ko obaho ibigo bifasha abo bana ariko nagira mbire inosa yuko umwana agenda no bubuga so umwana naba baje mu bigo baba bagiye mu bigo kubera ubumuga umwana abagenda na canke uwo muntu abagendana kugira ngo ico kigo kigerageze kumugorora barabe yuko byokunda ko ashobora gutambuka canke akabagiye mu kigo kwiga nabagiye muri ico kigo ngo nukugira ngo kimutunga bari yaba kuko kuva mu mwaka w'2009 Uburundi bwaravavanuye n'uburyo bwo gufasha abantu bafite ibibazo bitandukanye barinze kubarerera mu bigo ko baragize amatohoza baragira ivyigwa biraboneka yuko abantu baba bakuriye mu bigo izo by'abana b'imfuvyo bakuriye mu bigo ari ikintu atakaza cyane ugeranije n'umwana yakuriye mu kibano cyane cyane kurimo bijanye n'indero runtu indero ndundi umwana aronkera mu kibano mu kigo gasanga bobo bagerageza kwita ivyo gufungura ivyo kuja mu ishuri ariko bimwe bindi byo mu kibano bimwe bya kirazira ugasanga umwana nta na kimwazi uwo rero ageze gusohoka ngo agiye kubaka urugo avuye muri cya kigo ngo agiye kuja mu buzima busanzwe abane n'abandi bikaca bimugora kwiyentegra kubera ataba yaramenyereye kubana n'abandi muri rusange ubu rero iyo politike nta ikihari mu Burundi uwo mwana agenda n'ubumuga akurira muri ico kibano nyene akurira muri ico kibano akamenya ivyo yemerewe ivyo atemerewe akamenya ivyo akwiye kuvuga ivyo adakwiye kuvuga ryarabivuga ndabibwira izo ni inyigisho utoshobora kuvuga ngo ronde yabigisha baza kwigisha umwana kumwigisha za kirazira biragoya byigira mu kibano abyigira muri zijya manza jamwo akumva ingene abantu bavuga ijambo batekanye akumva ingene abantu bishurana ivyo bikamutuma nawe igihe azobakuze aba bien integré sinze no kivuga muri ambarira aba mu kibano neza kubera ko aba yagikuriyemo umwana agenda n'ubumuga kuze araba umuntu w'umugabo akaba umushinga ntaye baza guhanuza ijambo akaja guca imanza
akaba yamenye imico
ikanimigenzo imico n'imigenzo y'igihugu yavukiyemo iyo atakuriye muri ico kibano iyo mico n'imigenzo
tuba tubimuhishije ntabyamenya aja kubijamwa kuze ugasanga ugaciye aba vulnerable gusumba nuko yarari kuko bumva avuze nija bavuga ati mbeho yarerewe he ibyo jambo biravugwa cyane y'umuntu atrebishije y'umuntu ahushije bavuga ati uwo muntu yarerewe he nuvuga abatakaje karanga muntu abatakaje akaranga muntu nk'umurundi kuko bavuga ati ni hehe yarerewe kuko umurundi yarezwe ntiyari gukora ibyo ntiyari kuvuga gutyo ntiyari kubahuka ibyo ibi bimwe twita amaviolence akoregwa mu kibano umuntu agashavura akantu gatoya ugasanga yafashe ubuhira agakubita mu mutwe wo babana ni consequence z'abantu baba bakuze biyugaranye batari mu kibano atamenyereye kugenda arahura n'ivyo bibazo hama kiginge nabitorera umuntu akamenya ati nimba uyu munsi mbabaye si ngora nikomeye cyane jo bizohera uwo twapfuye ikintu twongere tube inshuti tuba bagenzi ugeza bimenyera ivyo ashavura rimwe ugasanga afashe imbugita akereye abana bahora bakina ashavura rimwe akica uwo babana bari bamaranye imyaka mirongo babana kubera ko ibyo bintu ntabyo yaramenyereye mu kibano abayumva umengo ni ikintu kimuguye ko giturumbuka ataramenyereye ibyo rero ntabyo twoshobora gusaba cyangwa duhimirize ko byokongo ariko kandi ibyo kuja mu bigo kwigirayo ibyo turabihimiriza cyane mugabo umwana akaja kwiga mu cyo kigo asubira mu kibano kugira ngo kigo kimwigishe ibyo kibano kidashobora kumwigisha
ndabona kanya kariko karatujana ariko nashaka turangirize ku kibazo gihambaye cyane rwose turetse ubumuga turetse abagendana mu mugati turetse abana bo mu ibarabara hari nabana amakuru nkuko atangazwa bagikoreshwa ubuzi bugoye bwagenewe abakuze icyo kibazo cyifashe gute mu Burundi
ni kibazo by'ukuri kikihari ariko kandi inzego zitandukanye ziko zigerageza kugikorera ko kuko ni kibazo gifite imizi ikomeye kibazo camaze kwinjira muri kamere mu muntu yumva yuko gukoresha umwana bamufashije n'ubu ibyiyumviro abarundi batanga canke umuganiriye n'abarundi batandukanye by'ukuri turacari kure gato kuri ico kibazo kuko umuntu ahubwira ati byo byose ako yoja gusaba ako yoja mu ibarabara wopfuma umukoresha gasanga uri kumukoresha afite imyaka 10-12 uri kumukoresha ibikorwa byari gukora umuntu w'imyaka 20 uwariko aramukoresha wakumva yuko ahubwo ari umugira neza yamufashije ariko kuri ivyo nta kwirirwa mu kabaje nde amategeko y'igihugu aratomoye umwana no gukingirwa umwana atarakwiza imyaka 16 yemewe n'itegeko rigenga akazi mu Burundi nta kazi ashobora kuja gukoreshwa kari reminere ahembwa akoreshwa ibikogwa bibayabaye byo kumumenyereza ubuzima azokwinjiramo amaze gukura ni bya bikorwa byo gufasha ababyeyi ibikorwa byo muhira mugabo ababyeyi ntibashobora kuvuga ngo baratanze umwana ngo agiye gupagasa ngo agiye gukora ahanana ngo bazomuhemba ku kwezi aho ico rero impingi iracari ndende ariko inzego z'igihugu ziriko zirabikorera ko
murakoze Maître Jacques Nshimiyimana ndabahe amasegonda nka 30 mugiye akamumuteye abakoresha eka mu ntumbero abakoresha eka abantu bose abarundi bose abanyafrika bose abantu bose kuvyerekeye cyane cyane yubahirizwa ry'abagendana ubumuga n'iyubahirizwa ry'abantu amasegonda 15
murakoze cyane murakoze ka monoteri ubwa mbere bwo nagire nkeze abarundi bene wacu kuko ugeranije niyo twavuye mu myaka 10 heze hari intambwe iboneka turiko turashikamwo mu bijanye no kubahiriza agateka k'abana mu bijanye no kubahiriza agateka k'abagenzi
n'amasaha tujanye akanya katujanye
hanyuma ni kindi nsaba abarundi nuko twokomeza kugira urunani rw'intamenwa mu ntumbero yo gukingira abo bantu bagendana ubumuga n'abana kuko bose bari mu
mugi Maître Jacques Nshimiyimana ndabashimiye cyane rwose ndashimiye na ingénieur Cornelius ndabashimiye na Nadia badufashije gutunganya ikiganiro mugire amahoro n'umugoroba mwiza aho muri hose.